Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu gitondo kuno wa mbere kuri mikro muri kumwe na Jean Diane nyina hazwi ngiye kubashikiriza amakuru yo muri kano gatondo tukayahera kuyagezeho ijya n'ino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane ndamutse nabateze amatwi muri aka kanya turiyahera muyavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Igipolisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyarahagaritse abantu bashika kuri bane ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Goma, umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'uburaruko mu buseruko bw'icyo gihugu, ni mu gihe bari mu myiyerekano yiyamiriza umutekano muke urangwa mu karere babamwo. Bavuga ko bari baje kugandarira urwaruka rwishwe n'igipolisi mu kiringo Goma yashizwe mu bihe bidasanzwe by'intambara. Imyerekano yasabye abategetsi b'igihugu gufata ingingo zihuta kugira hagaruke amahoro n'umutekano muri ako karere. Igisagara cya Goma kibamwo abantu barenga imiliyoni zibiri kimaze iminsi mu ruhagarara rutegwa n'umutekano muke, abantu batamenyekanye bitwaje ibigwanisho barashe bongera bica abantu bane mu ndwi iheze. Muri Burkina Faso ejo ku munsi w'Imana hazindutse humvikana amasasu menshi mu ikambi y'abasirikare bituma haba ubwoba ko hoba ariko haba kudeta. Umumenyeshamakuru yashoboye gucengetera no kumenya neza na neza ibyabaye yavuze ko abo basirikare basaba guhabwa abasirikare bakwiye no guhangana n'iterabwoba hamwe n'amafaranga akwiye muri ibyo bikorwa. Abasirikare bavuga kandi ko bakeneye ko ibiro by'iperereza hamwe n'ibiro bikuru by'intwara miheto bitwarwa n'abasirikare. Basaba kandi kwitaho neza bagenzi babo bakomerekera ku rugamba hamwe n'imiryango y'abasirikare bafiriye mu ntambara. Basaba kandi guhabwa imyerekano ya gisirikare iri ku rugero rw'uburemere bw'urugamba rw'iterabwoba barimo. Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi w'Imana kuri televiziyo y'igihugu, umushikiranganji wa Burkina Faso kwivuna abansi Aime Barthélemy Sampore yavuze ko perezida adafunzwe nk'uko hari ababikwirakwije nk'ibihuha. Yavuze kandi ko ikiri nyuma y'uko kurasa kw'abasirikare kitaramenyekana, ariko hari amakuru anugwanugwa atararonka ivyemeza avuga ko kudeta yoba iriko irashigwa mu ngiro. Mwavugwa mu makungu tuyahereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Amerika yasohoye itegeko risaba imiryango y'abadiplomate bayo bari i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine kuva muri icyo gihugu, kuko Uburusiya ngo bushobora gutera umwanya wari wo wose. Ibi byavuzwe n'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu ejo ku munsi w'Imana. Amerika kandi yaratanze uburenganzira ku bakozi ba ambasade badakenewe cyane kuvayo ku bushake bwabo, yongera hanura Abanyamerika bari mu karere ko mu buseruko bwa Buraya kuvayo ubunyene. Yavuze ko itazobasha kubakurayo igihe ruzoba rugeranye ko Uburusiya bwarinjiye muri Ukraine. Uburusiya bufise ibihumbi by'abasirikare ku rubibe na Ukraine n'ibiduga vya Blende, imodokari z'intambara, ibikoho vya muzinga hamwe na misile. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika arashiriza kuvuga igabisha rya perezida wa Amerika ko Uburusiya bushobora gutera umwanya uwari wo wose. Uburusiya burahakana uwo mugambi wo gutera Ukraine, ahubwo bugasaba ishyirahamwe OTANI guhagarika ibikorwa byaryo mu karere k'ubuseruko no hagati mu Buraya. Uburusiya kandi bubandanya busaba OTANI kudahirahira ngo ryinjize Ukraine muri uwo muryango. Hano muri Amerika, abantu baharugwa mu bihumbi barakoze imyerekano i Washington DC ku mugwa mukuru wa Amerika ejo ku munsi w'Imana, bavuga ko bansa amategeko ya leta ya Perezida Joe Biden ku kwambara udupfukamunwa no guterwa incancu za COVID-19. Bari bitwaje ibyandiko bivuga ko hakwiye gushigwa imbere urukundo mu gishingo cy'amategeko, kandi ngo ibihano bidakwiye gushigwa imbere. Ku COVID-19 imaze kwirahira abantu barenga ibihumbi amajana 860 hano muri Amerika hamwe n'abarenga imirongo 5 n'ibice 5 ku isi nzima mu myaka 2 iki kiza kimaze giteye ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa mbere sentare ntayinyuzwa ya Amerika yarahagaritse itegeko rya Perezida Joe Biden ryategeka amashyirahamwe akoresha abakozi barenga ijana gucandagwa canke kwama bapimwa burindwi mu gihe banse gutegwa izo ncancu za COVID-19. Mu makuru y'inkino muri Burkina Faso na Tunisia byararonse itike yo kwinjira mu kiri kimwe cya kane gishiri cya nyuma mu gihe Gabon na Nigeria byasezerewe. Ni mu nkino za mbere z'18 gishiri cya nyuma zatanguye ejo ku munsi w'Imana mu higanwa ririko rihuza ibihugu bya Afrika mu mupira w'amaguru muri Kameruni. Mu rukino rwa mbere rwahuje Burkina Faso na Gabon, iminota 90 yarangiye urukino ari kimwe ku kindi, byabaye ngombwa ko baba binjira mu gutera penalty Burkina Faso icitsinda 7-6. Urukino rwa kabiri rwahuje Tunisia na Nigeria rwarangiye ku ntsinzi ya Tunisia ku gitsindo kimwe ku busa bwa Nigeria. Kuri wa mbere Guinea ihura na Gambia, nayo Kamerune yakiriye izo nkino 5 mu mitwe n'amazinga ya Komor. Iki gice cy'umunani gishiri cya nyuma kizorangira ku munsi wa gatatu ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa mbere, hamenyekane imigwi 8 izoja mu cya kane gishira icya nyuma kiri higanwa.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza ayo nayandi. Nibutse abakunzi b'ijuru rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mwandenye kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25/31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru zigize igice cya kabiri cano makuru. Kuva mu mwaka w'ishure 2021 ushira 2022 utanguye, nta mana rimwe ry'amazi riboneka ku mashure abiri afise uburaro ari ku mutumba witwa Kwibuka uri muri komune n'intara ya Gitega mu Burundi. Mu kuja mu bwiherero, abanyeshure biba ngombwa ko babanza kwambura zimwe mu mpuzu baba bambaye. Babikora none kubera iki?
Aha dukora impuzu kubera iyo uvuyeyo hari akanuko kenshi uzanyereka ku mumota ko gatandukanye
ku bantu b'abakobwa, na cyane cyane dukoresha amakotex mugani, kandi birasaba nuko koga misi yose na cyane cyane.
Aba ni bamwe mu banyeshuri bo kwishure ryisumbuye ryigisha ubuhinga ryitiriwe David and Maye riri ku mutumba witwa Kwibuka uri ku birometero bishika kuri 3 uvuye hagati mu gisagara cya Gitega mu Burundi. Yagezeho muri make mu gisata cya sport. Mu Rwanda ekipi ya Kiyovu Sport iracari ku mwanya wa mbere muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere, naho mu Burundi urunani rwaraye rutahukanye igikombe mu ihiganwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball muri ico gihugu Idonido. Ni mu Kanyisasi. Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Kuva mu mwaka w'ishure 2021 ushira 2022, nta ry'amazi na rimwe riraboneka ku mashure abiri afise uburaro ari ku mutumba witwa Kwibuka turi muri komune n'intara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi. Abanyeshure biga kuri ayo mashure baharara bakoresha amazi bavomye mu mwonga, bagatinya ko bashobora gufatwa n'indwara zifatira ku isuku rike. Mishame Regi Dezo ritanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi bavuga ko ico kibazo bakizi ari ku muti wacu uri kurirwa. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashishijwemo n'abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ayo mashuri yose ari ku mutumba wo Kwibuka ku birometero bishika 3 uvuye hagati mu gisagara cya Gitega, na mashuri yegamiye ishengero ry'abagenzi. Muri ayo harimwo amashuri abiri afise uburaro bw'abanyeshuri barenga gato 300, naho harimwe abana bangana uko. Nta nima ry'amazi riboneka mu mabombo yubatswe kuri uwo mutumba kuva mwaka w'ishuri 2021 ushira uyumbibina milongi na kabiru gitangura. Mane nambona Adela, umuyobozi buraro kwishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga yitiriwe David and May cyo kwibuka avuga ko ibura ry'amazi ryatumye hagabanurwa amasaha yo gusubira mu ivyigwa kubera abana babanza kuja kuvoma amazi bakeneye ivyo navyo akabona ko bishobora kugira ingaruka ku mwimbo w'abana. Uwo muyobozi avuga ko abanyeshuri bahora basubiramwo ivyigwa kuva saa 9 ariko ubu bahera saa 10 abanyeshuri bavuye kuvoma amazi mu mwonga.
Turafise ikibazo c'amazi, nikuvuga caba ingorane ya mbere isukurira barike ca tuyavoma mu mwonga wa Rusengo. Uwo mwonga nawo duhurirayo n'abanyagihugu bava hakurya kwa Nkana, hariho umwanya w'ivyigwa baca bahomba. Tize twari tuyitangura saa 9 ariko ubu twaciye twushira ku isaha kuba bari kuvoma icitangura saa 10. Ibijanye n'utuzu twa sugumwe biragorana cane kubera ko ayo mazi ntayabahari, kandi ko abo dufise bavoma amazi yo guteka gusa. Ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe haba gukora mu mashuri haba gukora aho baryama n'abanyeshuri bayivomera.
Kiba ikibazo gikomeye iyo hageze gukoresha utuzu twa sugumwe kuko babaza gukora uduhuzo two hejuru bakadusiga hanze kugira ngo umunuko ntubakurikire mu ishuri. Abanyeshuri bahiga bavuga ko ikindi kibazo kiboneka iyo hageze kugira isuku y'ivyambagwa kuko baheza bakamesuza amazi atari meza kandi bambara udushati twera nkuko bishikirizwa n'abo banyeshuri biga mu buraro bw'ishuri igigisha ubuhinga.
Aha turukura impunzi kubera iyo uvuyeyo harakanuko kenshi uzanyereka ku munota ako gatandukanye. Ni vyiza ko kuri impunzi kubera nsanga bigoye nyene igiye mu bandi nakaodere kavuye nyene mo
hageze nk'igihe cyo kumesa uduhuzo. Umuntu afite uduhuzo dukeye biragoye kubera naho nyene tugenda mu myonga mu migezi y'amazi ariko yarondera matukaheza tukaza tukamesa kwa duhuzo. Muri icyo gihe usanze abanyagihugu bo mikati ari benshi usanga uri kurakoresha amazi yo mu mwonga nayo ntaba ari meza cyane ntigaheze ngo kere neza.
Birashika ugasanga kujya ku ntu abantu baba ari benshi kugirana ko abantu ugasanga ushobora kuvoma amazi ugasanga yashobora gucafura ugasanga ateye indwara.
Nima Adele akurikirana abanyeshuri b'abigeme biga mu gisata bita Sawifi cigisha ijambo ry'Imana avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza ko tuva ku isuku rike.
Amazi ngana yahari atubabwira baje kuvoma umwunga ugasanga ntibariko bariga neza ugasanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi. Nk'indwara bakunze kurwara kenshi ni indwara usanga bariko bavuga ngo bariko baribwa ca twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda.
Cyongera kuba ikibazo kubigeme iyo bagiye mu mihango yabo yo mu kwezi nkuko bishukirizwa n'uno mwigeme yiga muri iryo shuri Sawifi.
Ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex mugani kandi birasaba nuko koga minsi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turiyaranje tugasaba hagati yacu tugafashanya ubu bayafise agaha mugenzi we ubutayafise agashobora kuyaronka mu bwo buryo.
Jean Claude Manirakiza arongoye ishyirahamwe Régie des Eaux ritanga amazi n'umuyagankuba mu karere ko mu ntara zo hagati no mu seruko amenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kwibuka caturutse ku mapompo aduza ayo mazi yononekaye. Uwo mutegetsi muri Régie des Eaux abandanya amenyesha ko mu minsi y'imbere ibintu bishobora kuja mu buryo kubera ko ayo masoko y'amazi ariko aratunganywa ndetse n'amapompo aduza amazi akaba yaratumweko.
Désiré Hatungimana urakoze. Turaza kongera mu makuru y'imikino na sport mu mpera zano makuru. Tukiri kuyavugwa ku Burundi, President Evariste Ndayishimiye yinginga indongozi zo mugambwe aturukamwo CNDD-FDD guhagarika ingendo yo gutoteza abandi banyagihugu batari muri uwo mugambwe. Yayivugiye masengesho y'iminsi itatu mugambwe CNDD-FDD wasozere mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya Gitega. Ibindi kuri ino nkuru tubibaza umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikaneza.
Amasengesho arimo abategetsi batari bake n'abatambukanye babo ku rwego rw'igihugu hamwe no ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Aha twavuga abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka n'ibiro vyazo. Mukuru wa sentare Ntahinyuzwa, umuhuza w'abarundi, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD n'abashikiranganji ba leta y'u Burundi, icegera ca president hamwe n'umukuru w'igihugu bwiwe. Umukuru w'igihugu yashimye cyane umwumvikana avuga ko abarongoye bageze ko asigura ko ari igikorwa c'Imana atakuboko k'umwana w'umuntu kurimwo. Kubwiye biri mu Burundi na katabonetse
nta namwe byakabonetse aha bahora bakabona mu nda bafite ibigwanisho nyene
bakagira ikambi imwe bagacungera umutekano w'igihugu, umwe akemera akaryama uwundi ariko acunga umutekano akemera agasinzira. Ni iby'Imana sahi wacu.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yinginza cyane indongozi kwirinda gutoranya ku butoni abanyagihugu no kubavangura bafatiye ku byiyumviro bya politike.
Abarundi abenegihugu bakenye byinshi, barafise ubukene, indongozi rero mubabere amaso akarenganya tukavavanure nako, tuvavanure no gucisha ku buhomba abenegihugu. Abagira politiki bagire politike, umwe wese ukaranga mutima kiwe. Nta politike n'imwe ibaho utagira ubuntu, utubaha mugenzi wawe, utamubungabunga mu buzima bwe, iyo si politike.
Na Musenyeri mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Gitega Simon Ntamwana yunga mu rya Perezida Ndayishimiye basanzwe n'abagenzi. Mungukaya misa yuguru iki gikorane kizosoze rwa kwa gatandatu w'indwi yashimangiye ko gukumira abantu no mu itangwa ry'akazi bikwiye kuba umugani mu gihugu abategetsi batunganya amateraniro yo gusenga.
Ni mutubunga bunge twese iyo tuva tukagera, kuko nta mwana n'ikinono, kandi mudakandamije cyane ngo mwirengagize abatari muri uyu mugambwe wanyu, ibyo no kurinda bibasaba. Nimubanze rero mwemere ko Imana iri kumwe namwe by'ukuri, kandi kwibona umutima w'umwe niho muzotaha iwanyu mwungutse, mugiye kudukorera atabiturire murinze kutwaka, atagukumira abanaka mu kugerageza gusangira ibibanza by'akazi na bose. Naho ko bagake umugambi umwe uzananye igitsure wa muti Burundi mu manga.
Imbere yo kuja kugurura kino gikorane, Perezida Ndayishimiye mu ntango z'indwi yahavuye yerekeza mu Kayanza mu buraruko nyene, aho yagabishije abategetsi bakumira abanyagihugu bitwaje ubwoko.
None kuba umukuru ukaba indongozi ugaca wita ko uri ubwoko, none wumva uri indongozi y'abandi y'ubwoko bwawe, abandi bacabaho batagira indongozi. Izo ndongozi aho muzozibona zose zizana amacakubiri mu bana ziyitirira ubwoko. Muze muce mumbwira nta ndongozi tuzopfa twemereye yuko isubira kuri indongozi yitwaje ubwoko. Muze mumbwire ndabafashe ntazotunesha.
Mu Burundi kuvanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza aja ku butegetsi mu 2005 hatunganywa amasengesho n'imiburi buri gatatu mu mwaka mu bihe bya Pasika na Noheli, hamwe no mu kwezi k'umunani ku gice cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe, hamwe rero n'ayandi yaba ku rwego rw'igihugu. N'umugambi uri ku butegetsi urayatunganya mu bihe bitandukanye, ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumya banga ba Saint DFDD babwirizwa kuja gusenga mu ngoro zawo mu gihugu cyose. Eroje uri kaneza juju ya Amerika.
Juju ya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Bamwe mu Barundi bakorera imirimo mu misozi miremire ya Minembwe iri muri territoire ya Fizi mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagiriza abajejwe inzego z'umutekano kubahohotera babita barwanyi. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari mu Minembwe.
Aba baturage b'Abarundi barenga ijana bakora imirimo y'ubuhinzi n'iy'ubwubatsi ndetse no gutwara za moto mu karere ka Minembwe kari mu birometero birenga 250 uvuye mu mujyi wa Uvira. Bagaragaza yuko bakorera amafaranga ariko iyo batashe basubiye Burundi bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Fizi kuko babita imbonera kure. Abandi redi tabara mu gihe abandi nabo bitwa bagwanyi ba Colonel Makanika uyobora umutwe wa twigwane ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge. Kubw'Imana Bienfe amaze umwaka wose mu Minembwe akora umurimo w'ubuhinzi, yabuze uburyo asubira iwabo mu Burundi kubera atinya ko ashobora gufungirwa mu nzira no kwamburwa amafaranga yakoreye.
Iyo tuvuye mu Minembwe nko mu mukoko bariyeri sibiri uvuye kwa murima bariyeri igira gatatu n'iya kabiri zose iyo bagufashe bavuga ngo uri Umurundi zani cyangombwa ukakimwereka mwama bagusaka amafaranga zose waciye bakazikwaka, kandi bakagenda bahamagarana imbere washika imbere naho ibaraka urabereka bakakubwira ngo zana tukwandike mu gitabo yuko ngusohotse. Amara kandi agacavuga ati sandurare izo sandurare mu nzira zose babaze kunyaze ukavuga ati je ntazo mfise izo mfise ngize, bavuga ati kura amahuzu yose nitutagusangamo uhamagara abanye bakoheza ifaranga hanyuma atazibonetse ucufungwa mugasha. Ngo bamwe bariko bavuga ati turi mbonera kure tuvuye kugwana.
Thomas Ndagwarukiye nawe ni umurundi ukorera imirimo y'ubwubatsi mu Minembwe ashimangira yuko yabuze ubujya asubira iwabo.
Ikibazo dufise nuko tugere ino tujye gucingera ariko hagera gutaha kibazo kikaba inzira radushika mu nzira n'udufaranga twakoreye bakatutwaka rugashika atakintu tujanye bakadutoteza ngo turabarundi. Ino niko ndaje kweneza umwana nabuze ukuntu nta kubera inzira zabaye nabi cyane. Ndatiye ati nishika mu nzira nutwo njanye baramfunga bangirire nabi cyangwa nutwo njanye batunyake nyene nuko nyene nibyo nti.
Kubera uburyo abo barundi bakorera mu minembwe bahohoterwa banyuze mu ibarabara rya Fizi Uvira, usanga bamwe muri bo barimo banyeshuri biga kuri kaminuza ya Minembwe bemera bakagenda n'indege kubera gutinya ko bashobora guhohoterwa. Sindayibagira Fisi yiga kuri kaminuza ya Benezere ya Minembwe.
Nkanka jewe igituma nzana indege mvuye mu mwambi wa Rusenda nk'umuntu yaronse bourse kuza kwiga kuri Université Benezere de Minembwe. Bo abaturanye ntuyemo kenshi ntibemera yuko turi ku ishuri kumvuza umutekano iyo duciye mu barabara nk'abantu twe tuvuga ikirundi bamadushira hamwe n'abantu bavuga ikirimi cumi cy'ikinyamurenge. Urumva twese tuba victime cyo kimwe nk'abanyamurenge. Kenshi bakunze kutwita amazina menshi baca bitwa batwita yuko turi aba dushyigikiye gumino dushyigikiye batwigwaneho, abandi bakatubwira yuko turi aba FNL tugiye gufasha bamayimaye. Urumva twese dusha tubura ikibanza nyamukuru dushobora kuba turimo.
Aba barundi bakorera imirimo yabo muri Fizi hari cyo basaba userukira Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Turasaba ambasadere arikisha sabacu yuko yo tuvugira akaza adukurikirana ikibazo tugenda durana twese abarundi.
Ntwagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa teritwari ya Fizi kuri iki kibazo cy'aba barundi bahohoterwa, ntibyadukundira. Si mu mihanda ya Minembwe yonyine aba barundi bavuga yuko bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita abagwanyi. Veda Singabo kubwaragijwe rya Amerika, Minembwe mutarakivuye epfo.
Amakuru yacu muri kano gatondo tuyabandanirize mu gitsata cha sport duhereye mu Rwanda, aho ekipi ya Kiyovu Sport ikiri ku mwanya wa mbere ku munsi wa 14 wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu kiciro cya mbere. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda arabandanya n'ino nkuru yaduteguriye.
Ugorukino rwa nyuma rwahuza urunani ya Dinamo imigwi ikomeye mu Burundi rwatanguye urunani rusumbye amwe bigaragara mu gwa Dinamo. Iyo migwi yagiye kuruhuka urunani rufise amanota 52 kuri 31 ya Dinamo. Dinamo naho yagiye na 5 tundi duce tw'urukino yaruhiye gutsindwa ku manota 85 kuri 73 kuko uwo mugwi umenyerezwa na Olivier Ndayiragije watanguye nabo ugo rukino. Uwo mumenyereza wa Dinamo akaba yemera ko barushijwe igisigaye ngo kwitegurira ihiganwa ry'u Burundi bwose igiye gutangura mu mpera za kuno kwezi.
Tugitangura byatugoye kugana tukinjira muri match ama aho natwatanguye buhoro mugabo abandi bace bazana murare natwe umwenga bagace babiha gato mugabo nibaza ko mu minsi izazokosora abakinnyi baze bagiye bari determine kugira dutsinde ama match.
Mu mugwi w'urunani hoho karakanyamuneza ntangere Alexis Hakizimana jejwe igisata c'iterambere muri uwo mugwi utwaye ibikombe bitanu muri bitandatu byatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi aratubwira ibanga urunani rukoresha kugira bagere kuri iyo ntambwe.
Tubikesha icyambere uburongozi dufise abarongoye umugwi bafise umwete n'ishaka no kwitanga by'iterambere rya ekipe yacu. Amakandi tubikesha staff technique iri elargi y'abantu bakora akazi bakunda kandi bagakora bumvikana. Amakandi tukanabikesha na n'umwete w'abakinnyi amakandi n'abarorezi badushigikiye bari hafi kumva basunika umukinnyi kugira ngo akore ibirenze ibyo ashoboye.
Muri basketball mu Burundi imigwi nka yose iri kwiritegurira ihiganwa ry'u Burundi ryimirije. Eme bitagoye yigeze kubamenyereza umugwi serukira gihugu akamenyesha ko uburyo bwashizwe muri urwo rukino buzotuma haba ihiganwa ryoshe cyane.
Ndabona yuko ivo ubunye iri hejuru ama ekipe ayose arakomeye. Murabona nk'urukino rukora ba uno munsi ba Dinamo urunani urabona ko urunani bafise abakinnyi benshi bafise bando tushe ikomeye abakinnyi bashasha barose abavanga urabona ko bafise ivo imeze neza. Murazi urukino rwabaye hagati ya Dinamo na Jimukana hari urundi rwabaye yego n'ikivangimwe kemwe na Remesha aho Remesha yashoboye gutsinda kemwe. Urumva imigwi yose irakomeye kandi urabona yuko bagize amarokitima y'abakinnyi batari bake turi bagakwiriye igizo biryoshye cyane.
Umugwi w'urunani watwaye icyo gikombe waciboneraho gushimira gukinira ku mugaragaro kizigenza uwo mugwi Elvis Akizimana yahagaritse gukina ugo rukino inyuma y'imyaka 20 akenera urunani umugwi wiwe wamuhaye agashimwe k'imodokari y'agaciro k'imiliyoni 15 mu mafaranga y'amarundi ishyirahamwe rya basketball naryo rimwemerera igitoro azokoresha mu kiringo cy'amezi 6 mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'u Burundi ryarabandanije ku ndwi ya 19 umugwi wa Olympic Star watsinze Bumamuru ibitsindo 2-1 Top Junior inganya na Kayanza United igitsindo kimwe ku kindi umugwi wa Rekroko wanganije na Message Ngozi ubusa ku bundi na Flambeau du Centre yatandukanye na Buja City iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi Vitaro itsinda Royal FC bitsindo 3-2 Aigle Noir itsinda Musongati igitsindo kimwe ku busa nayo mugwi wa Atletico New Oil ukaba watsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2 ku busa kugeza rero kuri iyo ndwi ya 19 umugwi wa Bumamuru uri mu kibanza cya mbere n'amanota 40 ukabukurikirwa na Atletico New Oil ifise amanota 38 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Jean-Claude Munyandinda tuve mu Rwanda tuja mu Burundi aho mu rwihuru nani ari wo waraye utahukanye igikombe mwihiganwa ryatunganije n'ishira hamwe rya basketball mu Burundi watsinze Dynamo mu rukino rwa nyuma ku manota 95-73 kabaye nakajyo ko gushimira umukinyi Hakizimana Elvis batazira gafisi yahagaritse gukina inyuma y'imyaka 20 yaramaze akinura mu rwihuru nani inkuru twateguriwe na Désiré Hatungimana
Mpira maguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere irakomeje. Guhereje undi kwa gatandatu harimo gukinwa imikino y'umunsi wa 14 ari na wanziriza uwa nyuma y'icyiciro kibanza fazale. Kwa gatandatu hakinwa imikino ibiri yombi ibera kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Umukino watangiye saa 6 n'igice, ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Espoir FC bitego 2-1. Umutoza wa Kiyovu Sport Christian Haringingo avuga ko aya manota 3 bakuye muri uyu mukino ari ingirakamaro kuko yatumye Kiyovu Sport yongera kugaruka mu rugamba rw'uhatanira igikombe cya shampiyona.
Twagiye twiteguye cyane, tuvuga tuti aya manota 3 turi tuyashaka cyane kuko imbere yuko mu gice cya mbere twabonse amaokasiyo menshi twayarata ariko twaje guhindura mu gice cya kabiri tuba opportuniste cyane okasiyo twazironse turazitsinda tugombora igitego twongera dutsinda n'ikindi kikibwa na batatu objectif y'igikombe ni kubandanya duhangana nibaza yuko ekipe ziri imbere yacu batamanota menshi dusumbya aho bagiye gukina natwe tugomba turabe yuko ishobora gutsitara nayo natwe tukaza turavansa kugira dushobore kuguma duhatana kuko urabona ko shampiyona ikiri kure turasaba
Kwa risa kumi, nanone kuri stade ya Kigali Nyamirambo, hakurikiyeho umukino wahuje AS Kigali na APR FC. Aya makipe yombi yaguye miswi aranganya ubusa ku busa. Ejo ku cyumweru habaye imikino itatu. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo, umukino watangiye saa 8, ikipe ya Marine FC yagaragaje agati ikipe ya Rayon Sports itsinda ibitego 3 ku busa. Nyuma y'uyu mukino, hakurikiyeho wahuje Gasogi United na Etincelles FC, waje kurangira Etincelles FC itsinze Gasogi United ibitego 2 ku busa. Kuri stade Huye Butare, Mukura Victory Sports yatsinze Musanze FC bitego 3-2 imikino itatu isigaye y'umunsi wa 14 wa shampiyona iteganyijwe umunsi kwa mbere kuri stade Umuganda i Rubavu ikipe ya Rutsiro FC irakina na Gicumbi FC ikipe ya Gorilla FC irahura na Etoile de l'Est kuri stade ya Kigali Nyamirambo guhera saa 6 n'igice nyuma y'uyu mukino hakaza gukurikiraho umukino w'ikipe ya Police FC na Bugesera FC guhera saa 9 kugeza ubu kuri uyu munsi wa 14 wa shampiyona ikipe ya Kiyovu Sport iri ku mwanya wa mbere ikaba ifite amanota 29 igakurikirwa ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite amanota 28 AS Kigali ni ya gatatu ifite amanota 28 Mwanya wa kane hari Police FC ifite amanota 23 Rayon Sport ni ya gatanu nayo ifite amanota 23 ikipe ya gatandatu ni Musanze FC ifite amanota 20 Marine FC ni ya karindwi ifite amanota 18 ku mwanya wa munani hari Mukura Victory Sport n'amanota 17 ikipe ya cyenda ni Gasogi United ifite amanota 16 Rutsiro FC ifite amanota 15 ikaza ari ya 10 ku mwanya wa 11 turasanga Espoir FC ifite amanota 15 nayo ya 12 ni Bugesera FC n'amanota 11 Gicumbi FC ni ya 13 nayo ifite amanota 11 Etincelles FC nayo ifite amanota 11 ikaza ari ya 14 ya 15 ni Etoile de l'Est ifite amanota 10 naho ya 16 nayo ya nyuma ni Gorilla FC ifite amanota 8 tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare umubano ukomeje kuba mubi hagati y'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ryo mukino mu Rwanda na bamwe bahoze ari abaterankunga baryo ikinyamakuru impamba akadomo com cyandika ko ishyirahamwe Ferwasi ryamaze kujyana mu nkiko uruganda rwa Skol rwenga ibinyobwa ndetse na kompanyi yitwa Gorilla Games umuyobozi w'ishyirahamwe Abdallah Murenzi yabwiye ikinyamakuru impamba ko icyatumye bajya kurega abahoze ari abaterankunga waryo ari uko banze kubahiriza ibikubiye mu masezerano bari baragiranye. Uruganda rwa Skol rwahoze ari umuterankunga w'imena w'isiganwa rya Tour du Rwanda, kuko rwatangaga amafaranga agera kuri miliyoni 80 y'amanyarwanda. Uru Ruganda kandi rwateraga inkunga ikipe yitwa Saka yaserukaga muri iri siganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu, ariko ubu ngubu ikipe yamaze gusenyuka. Uyu mwuka utari mwiza hagati y'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda na bamwe mu bahoze ari inkora mutima zaryo ukomeje gufata indi ntera, mu gihe hasigaye igihe kitagera ku kwezi kumwe ngo isiganwa Tour du Rwanda ry'uyu mwaka w'2022 ritangire. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho tubaye turabangira amakuru n'ibiganiro vyacu vyo muri kino gitondo vyari biremeshejwe na Jewe Diane Ninahazwe yakoze. Dieudonné Cubahiro yavyegeranije ku izina rya bagenzi banje bose. Ndabikebanuye, ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose, naho ubutaha turaza kuba turi kumwe.